Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nchuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turabaha ikaze makuru twabateguriye yo kuri uyu wa kane turi ku kinegozi ya 22 Nyakanga 2022 mudukundire duhere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu gisata cy'indero umuyobozi w'indero muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega aragirizwa kugigiturire mu kurekurira abigisha gusubiramwo ikibazo cyo gusuzuma ubumenyi, akagirizwa kuba yahawe amafaranga 600,000 muraza kubyumva mu idonido murano makuru. Makuru yagatera kazi na muntu umushikiriza manza mukuru mu ntara ya Rutana ariko arakora amatohoza kwiborezwa igufa ry'umunyagihugu abikorewe na Buramatari Olivier Nibitanga ari kumwe n'ubutwara iperereza. Uyo munyagihugu akaba yazize gutabariza uyundi munyagihugu yariko agirirwa nabi nabo bategetse nyene. Ishyirahamwe ry'agateka kazi na muntu Human Rights Watch risaba leta y'u Burundi kurekura umushingwamanza Germain Nkinatoni afunzwe ku karenganyo. Muraza kumva umushakashatsi muri iryo shyirahamwe mu kanya nido nido y'ano makuru ndasubiye kuba ikaze.
Inzamba.
Ano makuru tuyatangurire mu ntara ya Muyinga. Ikiziga cy'umuntu w'umugabo azwi ku izina rya Ezekiel Ntamasambiro caratowe ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu ku mutumba na komine Buinyuza micungararo y'ibiro by'iyo komine. Nkuko amakuru ava mu ntwaro aho Ibunyuza abyemeza, uwo mugabo akaba yari amaze iminsi itatu abuzwe irengero nkuko ayo makuru abandanya abyemeza. Imvo z'ubwo rupfu rwa Ezekiel zikaba zitarashobora kumenyekana. Amakuru ava mu kibano cy'umuhisi avuga ko yoba yikekwa ko yari umurozi. Igipolisi kikaba cabaye kirahagarika umukenyezi wa nyakwigendera ku mvo z'amatohoza. Mu gisata cy'agateka kazi na muntu Buramatari w'intara ya Rutana hamwe n'uburongoye iperereza bariko barakigwa ko amatohoza n'ubutungane muri iyo ntara. Bagirizwa guhohotera umunyagihugu wo ku murwa mukuru w'iyo ntara yashatse gutabariza uwundi munyagihugu yari yahagaritswe n'abo bategetsi ahogwa kuba bamubonanye igitoro cha mazutu mu mabido. Igitoro yari agiye gushira mu muduga wiwe. Abanyagihugu baho basaba yuko hoba amatohoza y'ukuri, uwagiriye icaha akagihanirwa ni nkuru ya Bera Mugisha.
Nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo ku murwa mukuru w'intara ya Rutana, byose byatanguye ku munsi wa kane w'indwi iheze aho umudandaza w'igitoro afite sitasiyo ngaho mu Rutana yashyira igitoro cya mazutu mu mabido agikuye kuri sitasiyo yiwe iri muri quartier Birongozi agiye kugiha imodoka yiwe yari yakamiye mu nzira. Uwo mudandaza azwi ku izina rya Niyongabo Batazira Kabisi yaciye atumwa ko n'urongoye igendereza muri iyo ntara afatikanije na Buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga. Amaze kuhagera nk'uko ayo makuru abandanya abimenyesha, ngo yasabwiye kumusigurira icatumye ashira igitoro mu mabido, nawe arisigura ko imodoka yiwe yari mu gahinga kubera gukama igitoro ariko ntiyumviwe. Niko Niyongabo Batazira Kabisi yaca ababwira ko nabone bahora batora igitoro cha mazutu kandi imodoka zabo zinywa esanse. Uwo arongoye iperereza niko guca amwagiriza kuvuga nabi maze aramuhagarika. Ku munsi wa mbere w'inondwi igerekerezo rya 19 niho uwundi mudandaza azwi ku izina rya Nisubire yandikira ubutumwa kuri telefoni wapfunzwe amumenyesha ko bocisha ku urongoye pake ikukira sentare isubiramo imanza ya Makamba kugira arenganurwe muri ako karenganyo arimwo. Ubwo butumwa bukaba bwasomwe n'umurongo w'iperereza mu Rutana kuko ariwe yari afite telefone ngendanwa y'uwo Niyongabo. Niho uwo nitsubire yaca atumwa ko nurongo iperereza nkuko amakuru ava ngaho mu Rutana abandanye bimenyesha ashitse ku muhaniwe uwarongo iperereza akaba yaciye atangura kumuhohotera amukubita inkoni ku cicariro kugeza aho atugenge ivyo byose ngo bikaba byakozwe Olivier Niyitanga uramatari w'intara ya Rutana arorera amaze kubona ko yarembye Olivier Niyitanga ngo akaba yaciye amutwara ku bitaro bikuru bya Rutana abamubonye bakavuga ko uwo yahohotewe yarasigaye yihagarika amaraso kubera ibyo bibando yakubitswe uwo munsi nyene wa mbere urongoye pake kukira sentari subiramo imanza ya Makamba ngo yavuye ahishikira kugira amatohoza mbere arafata n'amasanamu yerekana ingene yahohotewe Olivier Niyitanga arongoye intara ya Rutana amaze kumenya ko amatohoza atanguye ngo yavuye ategeka abaganga kurungika uwo mugwayi muhira ariko ntivyahavuye bikunda kuko n'umugwayi yavyanse Inyuma yaho kuri uyu wa kabiri uheze havuye haduga umugwi ukora amatohoza amakuru ava ngaho mu Rutana akemeza mbere ko urongo iperereza yavuye yemera ibyo yagirizwa byo guhohotera umunyagihugu abanyagihugu ngaho mu Rutana bagasaba ko amatohoza y'ukuri yoba kugira abagiwe n'icaha bahanwe kuko ngo bamenyereye ko amatohoza ku bantu bakuru muri iyo ntara akogwa agahera mu nzira
urakoze bera mugisha turacari mu vyigisata cagate akazi na muntu nyene kandi kamo ko gusaba kurekura umushingwa manza Tony Germain Nkina gategwa n'ishyirahamwe Human Rights Watch rivunira kagoye ubutegetsi bw'u Burundi ko bwo kwerekana koko ko bwifuza guhindura ibintu mu byerekeye gato y'akazi na muntu ku bwa Clementine Montroy umushakashatsi muri iryo shyirahamwe mu gisata cya Afrika Tony Germain Nkina afunzwe azira ubusa Tutega matukui umushakashatsi Clementine akabaro wa Human Rights Watch.
Aujourd'hui, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le Burundi va présenter son premier.
Uno munsi intumwa idasanzwe ya ONU ikurikiranira hafi uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi niriza gutanga icegeranyo cayo ca mbere mu nama y'agateka kazi na muntu. Tukaba dufite icyizere ko abafashanya batandukanye n'u Burundi ubumwe bwa Buraya leta zo z'ubumwe za Amerika n'abandi nibyo baza gushikiriza baza gusaba irekugwa rya Tony Jama mu minsi mike hazoba hakwiye imyaka ibiri tonapfunzwe kuko yafashwe itariki 13 kitugutu mu mwaka w'2020 nibaza ko tugeze igihe aho abantu batandukanye bazovugira rimwe ibihugu bifataniye imigenderanire n'u Burundi amashirahamwe kugira ubutegetsi burekure Tony afunzwe inyuma y'urubanza atacemezo cerekana ko yakoze ibyo yagirizwa afungiwe rero ubusa yategerezwa kurekurwa vuba na bwango abategetsi b'u Burundi bifuza gusanura imigenderanire bafitaniye nabo bafashanya mu makungu k'ubumwe bwa Buraya n'abandi no kuvuga ko muri iyo ntumbero abategetsi bategerezwa kwerekana ko u Burundi ari igihugu cubahiriza uburenganzira bwa bose ko hari impinduka ziriko ziraba zituma nk'ibintu byabaye kuri Tony bitazobandanya bategerejwe kumurekura ubunyene kandi atagisabwe kugira berekane ko leta ikora ibyo yiyemeje guhindura n'ibyo yiyemeje mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi
tubutse ko mushingwa manza Tony Germain Nkina yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu akaba yaciriwe umunyororo w'imyaka 5 ariko abaharanira agateka kazi na muntu bakabona ko ahogwa ko yakoranye n'ishyirahamwe ya Prodehage iranira agateka kazi na muntu n'akabanyororo mukanya ano makuru tuyabandaniza mu gisata c'indero
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru twabateguriye arabandanya umuyobozi w'indero muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega aragizwa kujya igiturire mu ikogwa ry'ikibazo cy'ukuraba ubumenyi bw'abigisha ikibazo cabaye kwa Mungu heze amakuru ava mu barimu amenyesha ko hari abarimu bo barahawe uburenganzira bwo gusubiramo ikibazo mu ibanga ngo babanje kumufumbatisha amafaranga arenga 1,600 ikindi ngo ariko akazi abigisha baronse amanota make ni nkuru tubaza Edi Claude nini najwe
nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bigisha bo muri komine Mutaho bakoze ico kibazo ku Imana uheze ngombaza umutima anatora rongoye igisata cindero muri iyo komine yararanye ikibazo bakoze bukeye aja kugicungera atahana impapuro abarimo bakoreyeko ngo hari bamwe mu barimo bakoze ikibazo baraheza mu nyuma baragisubiramwo babanje guha umwe wese amafaranga ibihumbi 600 uyo muyobozi w'indero mu komine mbaza umutima anatora
Chumba ingene, ikiatu chorariu, akawariwe ato gisirive, kandiri mhapuru, agasha alta hana, kwa kureye kuko eki wadzu, anagita angona chane chane kwa mamu hae, ama farangu. Kwa mutato gisirive, nina pula pula disawa, kandi tuimu, kubira kwa rafisi, awuna ziriki, baza pimura, bariwa muhae, ama fangi wihumbi, ama jana tandatu.
Mbazo mutima anatole ngo alaha akazi, wangwe mubigisha, baro nsamanota make, abayare enza kure, ni waka ronskwe.
Pogwa akazi, alafis mwata makei, kanda wangwa mwata mwesu, mwata asikiriu. Nihwa mwgehe, utuwa mbana kure, kwa niwa kura diomeji, uvunyene mwumisi heze, marampra sema, tuwasa anze, si yara usakazi, alafis mwata mwata mwumunali, kali hariho, alafis mwumaye na atatu, mwata asikiriu.
Abigisha basaba ubushikiranganje bw'indero ko icyo kibazo gisubirwamo kirakorerwa mu buyobozi bw'indero mu ntara aduhe inzamba agateka kawe twagerageje kurondera mbaza umutima anatole arongoye indero muri komine Mutaho kugiragire icyo ashikirije kuri vyagirizwa turamukena
urakoze Eddie Claude ni nazwe turacari mu gisata c'indero ubu naho dukurutire mu ikambe y'impunzi ya Murongwe abana b'impunzi ntibategerezwa kugwa mu mporero mu kutumvikana hagati ya hase na leta igihugu ca Tanzania ibyo bishikirizwa na Leopold Sharangabo cegera curongoye urunani rw'abarundi baranira agateka k'impunzi ziba mu makambi aho ni nyuma yaho abo bana birukanywe mu mashuri bigamwo kuva ku munsi wa mbere w'inondwi ku bwa Leopold Sharangabo ibyo bikaba bibabaje na rigiye basanze bakuru babo biga mu mashuri yisumbuye muhira bamaze umwaka urenga birukanywe igituma kikaba ari uko batishura amafaranga y'ishuri asanzwe atangwa na HCR reka dukurikire Leopold Sharangabo
ni bibaje cyane aho babuzwa kuja mu mashure mu gihe isi yose atakindi hagurukiye atari kugerageza kugira ngo umwana wese yige rero kuri aba bana bari muri ngo na rusenda urumva ko bibaje kandi biteso n'agahinda ni gisebo kuri leta ya Kongo ni gisebo kuri HCR aho bose bemera abana bakaguma muhira ntibaje ku mashure kubera gusa ngo habuze amahera y'ishure kandi by'ukuri yaba hasere canke na leta ya Kongo hari amasezerano baba barasinye bategezwa kumvikana kugira ngo abo bana ntibagwe mu mporera murazi ko abo muri secondaire bobo basanzwe bari muri ayo makambi hari imyaka ibiri batiga ubu badafite ubushobozi bwo kwirihira ntabwo bari mu mashure murumva rero ko ari ibintu bibabaje kuko ni gake ushobora kubona impunzi ushobora kuronka uburyo bwo kwirihira ishuri urumva n'abato yababo nabo nyine basanze muhira rero nitubona kazoza k'abo bana mu gihe byari bikwiye ko bateza ko bari mu mashuri birumvikana ko ingorane zigiye kuba ku bavyeyi abana bari muhira kenshi urumva ko bazisuka mu ngeso mbi cyane ko ayo mashuri yafasha abana byinshi haba kwiga haba mu ndero urumva rero ko ni bintu bigiye kutoroha ku bavyeyi basanzwe bari muri ayo makambi rero twebwe turasaba HCR na leta ya Kongo kumvikana kugira ngo abo bana basubire mu mashure kugira ngo abo bana agateka kabo kubahirizwe kuko batezo ko bari mu mashure kandi ntabandi batezo kubikora atari HCR ifatanije na leta ya Kongo
amakarato arenga 170 agizwe n'inzoga zitandukanye n'amafana zengurwa n'uruganda Brarudi nizo zaraye zifashwe n'igipolisi ku mutumba kwibuye n'imicungararo y'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga zikaba zari zinyegeje mu nzu z'uwitwa Asman Macumbi nk'uko amakuru atandukanye abyemeza izo nzoga zikaba zaciye zijanwa muri komisari y'igipolisi y'intara ayandi mafanta akaba yugaraniwe mu nzu kwa Macumbi igipolisi naco gica gitwara imfunguruzo reka iyo nkuru tuyibaze Josephine Jones Munzimana
Igipolisi cyafashe izo nzoga be n'izo fana kiri mu myimenyerezo yiswe usalama yatanguye ku munsi wa kabiri nk'uko amakuru ava mu gipolisi avyemeza. Izo nzoga n'izo fana biri mu makarato arenga amajana 70 yose yuzuye ibinyobwa. Ivyo vyafashwe bikaba bigizwe n'amakadze y'amajana 270 y'ikinyobwa ca Primus nini 49 ya Amstel ndende 49 ya Amstel Bock amakazi ya 10 y'ikinyobwa Viva hamwe rero n'ikazi ya 16 zifana nkuko isoko rya Radio Inzamba ribimenyesha. Igipolisi kikaba caciye gitwara inzoga zambiye muri komisariya y'Intara imitobe nayo yugaranirwa mu nzu kwa bucumi gica gitwara imfunguruzo. Uwo mudadaza akaba kekwa ko ivyo binyobwa yari yabinyegeje kugira bizimbe ko nkuko bimaze iminsi vyibonekeza. Ku munsi wa mbere w'inondwi buramatari w'Intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwa nayo akaba yaheruka kugabisha abadandaza mu bubare batubahiriza ibiciriro byashinzwe na leta ko bagiye gufatirwa ibihano. Mu itangazo yashize ahabona uwo mutegetsi akaba yategeka abadandaza kumanika ibiciro by'inzoga mu bwinjiriro bw'akabare kugira ngo umuguzi asabe ibyo yihereza azi ibiciro. Iryo tangazo ryahamagarira kandi abafise ububare kurangurira ibinyobwa bacuruza ku badandaza bagurisha nyinshi icyarimwe.
Arakoze Josephine Johnson Nkunzimana ingado cedo sozerera ano makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira. Mwakoze namwe mwadufashije kuyegeranya. Jean Marie Ndabashinze nariko ndayabashikiriza. Ndabifurije kuroranirwa mugira amahoro ngahe iwanyu naho ubutaha.